amatora muri rusange yagenze neza abatora batoye mu mutekano ntangere umutekano wari ucungerewe bikwiye kandi atari bimwe nka bimwe by'iwacu usanga bambaye amakoho masasu n'amaroketi n'iki yaba abapolisi yaba abajandarume wasanga bibereye kure y'aho abantu bariko baratorera uwabajijeho bakubwira bati turi ngaha guhagararira ibwirizwa shingiro hageze guharura turabikurikirana nyuma byaragaragara yuko hafatsinda
ntibimenyerewe ko aba bari ku butegetsi bahuta bemera ko uruhande rutari ko rwatsinze cyane cyane ku mugabane wa Afurika ubwo butumwa buvuye muri Senegal mu yahe siguro
isiguro tubuha ubwa mbere na mbere nuko bigaragara neza yuko abatware b'iki gihugu bubahiriza abo batwara barabubaha bakubahiriza n'ibyo bashinze n'akarorero keza kuko murazi yuko byari byameze nk'ibigorana gatoyi uri ku butegetsi iyo yashatse kubwigumiza ko mugabo abanyagihugu bavuze bati nyabona nyabona iki gihugu si byo yarabumvise akaba bamuteye aremera yaza kuba adafite ishyaka adafite urukundo ku gihugu ciwe yari gushobora gukoresha uko bubasha afite bwo mukuru w'igihugu kumbure n'inzego atwara z'umutekano n'izindi kugira ngo agire icyo ashaka mugabo siko byagenze mu masaa tanu byari bimaze kugaragara yuko Diomaye atsinda uko bigenda kose abanyagihugu baragize ibintu by'umunezero mu gisagara bagenda n'amadarapo bagenda basubira bagaruka mu mabara makuru n'amapikipiki n'amamodokari nta mupolisi yigeze aza kubitambika imbere ngo bimwe by'iwacu baca baza ngo murahungabanije umutekano muragize gute bagumye batekanye aho bari ni nk'ubutumwa abanyagihugu bariko baraha abategetsi yuko by'ukuri ibintu uko byagenze barabyishimiye kuba rero abategetsi bashoboye kubahiriza rero ibyo abanyagihugu bavuze bashinze ni ubutumwa bwiza ku batware bose bo muri Afurika ni ubutumwa bwiza ku batware bo mu bihugu bya mu karere k'iwacu kuko uyu yahavuye atsinda amatora n'uwo bafatanyije Sonko ntibari borohewe mu minsi iheze mugabo kubera yuko kino gihugu ubutungane bufise ijambo byaragaragaye yuko ibyo aribyo byose batunguma bafatira mu gihugu amaboko imugonga igihugu iby'ubutungane rishinze mu bwigenge rirakurikizwa amatora aratunganywa kandi abari bibaza ko mbere ko byabaye nabi ahubwo byabaye byiza cyane rwose ni byiza rero yuko abanyagihugu bubahirizwa bubahwa n'ababatwara abanyagihugu barubaha abatware n'abatware kubaha abanyagihugu ntabwo ari bibi na gatoya ahubwo bitanga icyubahiro gusumba ndazi neza yuko uwo ari we wese yokwifuza kuba nk'abatware ba kino gihugu uravye ukuntu babyifashemo uravye ukuntu igihugu gitekanye ataruhagarara ataki kuko muri ayo matora yose aho yakoze mu gihugu cyose nta hantu namwe higeze habaho guterana amajambo cyangwa gushwara cyangwa gukomeretsanya hose byagenze neza abantu bose bakoze amatora bafite umutima utekanye bumva yuko iryo bashinga riza kuba iryo icyo rero ni ikintu cyoba ikigo gikomeye mu bihugu byinshi byo muri Afurika na cyane cyane igihugu cy'iwacu cy'u Burundi aho amatora umenga ni isoko y'ingorane urabye n'ibiri ku biraba uno munsi aho turi ko turaburabuzwa ahanagira ngire ko mvuga yuko birateye n'isoni n'agahinda cyo uyu munsi nazindutse mbona ubutumwa bw'umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu asa n'uwuntera ubwoba ngo hari abantu ngo yumvise ngo bahanahana ngo amajwi ngo babaza ngo haba ngo babaza imodoka agenderamwo hari neza birazana mu gihugu
duca tugaruka reka ibyo duca tubigaruka ko ku bwa SNL mugatubanze duheze ibi byo ngaho muri Senegal muri akandi gaca karimwo na Kadiomaye n'uw'imyaka 44 Sonko kuva mu gasho ugacu usa nk'ugiye ku butegetsi navyo nyene ni bishasha mu matora ya Afrika ntibimenyerewe cyane rwose imyaka yiwe nuko kuvuga ngo baragwaniye ibyo bagwaniye bagiye kubironka hari cyo bizokomeza muri demokarasi ya Senegal cyangwa Senegal yari isanzwe ikomeye kuri demokarasi yayo nta gihindutse kigiye kuboneka
demokarasi yari isanzwe ikomeye mugabo kizoba gihindutse nuko kumbure abo bantu baje ku butegetsi ari nk'urundi runganwe atari rwarunganwe rwo kuva kera Senegal bamwe bavuga bati nibonararibonye nibo bazwa byose nibo bandanya byose nko kumikwabi wacu bavuga ngo bazumva ku butegetsi ngo Yesu agarutse. Icyo ni ikintu nacyo nyine mbona yuko ari ikintu cyiza cyane. Nta muntu agira ijambo kubera ashaje atarigiza akiri muto, kuko ubuntu ntibuzana n'ubusaza, ubuntu buravukanwa bugakuranwa. Nizera yuko abo bantu barinze bavuga bati natwe tugize umugambi wo kuraba icyo twoterera mu gihe buduha kurongora iki gihugu, kandi abantu bakumva yuko babizeye bakabahunda ayo majwi. Nizera neza yuko hariho icyo bizohindura ku mbure mu myiyumvirire ya bamwe n'abandi muri Afurika no mu isi ntibashaka.
Mbega none Honorable Gatongwasa, ayo matora ya Senegal mwagiye kurorera muhagarikira, mwatumiwe nkande ko mu Burundi ubushikiranganje bwavuze ko atamugambwe CNL mu kiramutswe.
Jewe sinatumiwe n'umugambwe, sinarungitswe n'urwego rwo ariko rwose rw'igihugu. Mugabo turafise abantu b'abagenzi bari mu bihugu bitandukanye, nibo badutumiye hamwe n'abandi bo mu bihugu bindi byo mu karere k'iwacu, abo muri Tanzania, abo muri Kenya, abo muri Uganda. Kuko muribuka yuko mu kwezi kwa 11 twatanze itangazo tumenyesha yuko ibibazo biri mu gihugu kimwe bisa n'ibiri mu kindi, ko dukwiye kugira urunani rwo kwiyumvira ingene twofasha guhinduka kwa Afurika n'ibihugu byacu. Ni muri iyo ntumbero rero twashoboye kuza kujya turorera amatora, tugira icyo tuhigiye, tugire n'icyo dukuyemo, kuko akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze.
Muti rero mu Burundi naho mu gihe muri Senegal babandikiye bariko babwira ko muri ko mugumura abanyagihugu.
Jewe umushikiranganje ndasanze ubutumwa bwa 12:00 n'iminota ku mahoro honorable ngo abantu banyu ngo rwo rahanahana amajwi ngo babaza ngo ahomba ngo n'imodoka ngenderamwo ngo ntibarabironka ngo ndabibahe batararuha. Kiwe ibyo iterabwoba mbona ririko riraba, ariko kandi biri n'icyo bishishije, kuko igihugu cy'iwacu menga indwara y'ukuremerentanya menga sinzi iyo bayikuye, sinzi ko banagira nakigora ko kuraba ingaruka zo kuremerentanya, kuko yaba harimo ikintu cy'iterambere byazanye ubibandanije mugabo nta terambere byazanye abo ushaka bubireka. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu je sinzi nimba ari urwanko nimba ari iki. Muribuka mu kwezi kwa mbere ikete ryasinywe na Honorable Thérèse Léonce cyandikiwe abahagarariye amasezerano y'i Arusha, agaca kuramwo ngo nitegure n'umugambwe ngo kwikorera ngo ingaruka z'ingo zo kwifatanya ngo n'imigwi y'iterabwoba ukasigara wibaza none iyo mushikiranganje amasezerano y'i Arusha yabashikanye ku butegetsi yahindutse amasezerano y'iterabwoba. Uyu munsi azanye ibyo ni ukuvuga hari ikindi kintu agamije inyuma, kuko icyavuyemo ni uko yarase ko tugira kongere kuko amategeko abiturekurira, mugaba acazana abantu ari sinzi bapfanye ngo bagize kongere ngo y'umugambwe ngo aremeje ngo ibyayavuyemo guhonya ngo amategeko byabaye ingendo byabaye ubuhizi. Ibi rero ntacyo biriko birazana byungura mu Burundi keretse ko bizotuma igihugu gitatana kikaba uko umuntu atakwifuza na gatoya.
Turashimire Honorable Gatongwasa kuri kino kiganiro muha ijwi rya Amerika, ariko imbere yo kubashimira tubashimire nkande nka Rwasa atwara CNL canke yavanywe ku burongozi bwa CNL.
Rwasa atwara umugambwe CNL kuko ibyakozwe ingozi ni iby'umushikiranganje si iby'inyakamugayo.
Murakoze kuri kino kiganiro muha ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.